Imana ishimwe, nibaza yuko dushobora kuguma turirimba tukaguma dusubiramo ayo majambo meza, ariko icyo kibe aricyo kintu nyamukuru muri kino gitondo, ugusigwa kwa mwemu umwami ashobore kuba hagati yacu, kandi turizera n'imitima yacu yose ko umwami wacu atari kure ariko ko ari hafi, kandi turanezerewe cyane gushobora gukoranira hamwe dushobore kumuhimbaza no kumva icyo ashaka kutubarira. Sinzi uko bimeze kuri mwebwe, ariko niyumviriye kandi narimbura kuvyo twumvise ejo ku mugoroba. Tubwirizwa kubigarukako, tukabigarukako kandi tukavyibuka tukabirimburako. Dutegerezwa kwama tubirimburako mu mitima yacu ivyo Imana itubwira, ivyo ishaka kutubwira iciye mu ijambo ryayo ry'igiciro kandi ryera. Kuko turashobora kuvuga yuko ko biciye muri buri jambo Imana irafise icyo ishaka kubwira abantu bayo. Kandi numvise binezere umutima wanje igihe wa mugabo yavuga ati Imana itegereza kugira icyo imbwiye. Naciye nibwira muri jewe nti Imana iravuga, ariko haranditswe ngo Imana ivugana n'abavugishwa nayo, kandi uvugishwa n'Imana amenyesha abantu bayo amajambo Imana yavuze. Ndizera yuko byanditswe mu wavugishwa n'Imana Amos, Imana nta na kimwe ikora itibi akabanga basavyi bayo ivugisha. Rero turabona yuko mu izano rya kera yamyimenyesha inama zayo bavugishwa nayo ibamenyesha ivyo yagabiye, kandi twaravyumvise ko mugoroba mwe Frank yarabivuze. Yamenyesheje inzira zayo Mose, kandi Abisirayeli babwiye Mose bati bari wewe uvugana n'Imana wewe, kandi byari byo ntibashobora kuvyihanganira iko Imana ivugana nabo, kandi Imana yaravyemeye ivugana na Mose. Mose yaciye aguma agira ivyo abwiye abantu, ababwira ivyo Imana yavuze, niwe yavugana n'abantu. Kandi nibaza ko ariko bimeze muri kino gihe muri ino misi, Imana yavuganye n'abavugishwa nayo. Nariko ndavyiyumvira ko ndabirimbura ko mbega abantu bazovyemera canke bija kuba bikomeye cyane birenze ku byo ta muntu yovyemera kubera ko bivuye ku wundi muntu. Kumbure ko batazobona uvugishwa n'Imana, kumbure ko batazobona uwarobanujwe amavuta. Murazi mu minsi y'umwami wacu ukunyine niko byari bimeze, byari byaravugishijwe yuko azoza n'abanyabwenge bose n'abantu n'abari bakomeye bazi ibyagezwe, bari bazi byari byanditswe mu bavugishwa n'Imana, ariko bararindiriye bose yuko aza. Ariko igihe yaza kumbure mbere baravuze bati birakwiye kwa twishurira, birakwiye kwa twimenyekanisha, ntacyo mfa n'umuntu n'umwe, ariko ibintu nivyaje nk'uko babyiyumvira, nk'uko babishaka, canke uko bashaka kubibona, vyaciye mu yindi nzira. Uko niko Imana irikirakora, irashobora guca mu yindi nzira kandi ikavugana natwe, kandi turashobora kwibaza ko itakivuga ko ari umuntu ariko aravuga. Ariko bendata n'abashiki bacu bakundwa, turashobora gushimira Imana kubona yaravuganye, yaratwemeye gushobora kumva ijwi ryayo n'ijambo ry'Imana mu minsi yacu. Kandi turazi yuko atari umuntu yavuganye natwe kumbure mbere n'umuntu, ariko Imana yavuze iciye muri uwo muntu. Icyo ni cyo kintu nyamukuru Imana ikoresha abantu yitoreye yihitiyemo. Turabona mu isezerano rya kera, turabona abavugishwa n'Imana bahagurutse, ariko none nde yabumvirije, ninde yashobora kwemera ibyo bashaka bavuga? Ninde yemeye ibyo bavuze. Mbega turamaze kubitwabise kubisoma. Ego ndazi ko twabisomye. Yeremiya baramushibuye baramwanse, Yesaya baramwanse, bose barabanse, abo Imana yarungitse bose barabanse. Umwami yaraje nawe nyine baramushibuye baramwanse umwami wacu Yesu Kristo. Bendata na bashiki bacu nibaza yuko ari amahigwe akomeye igihe Imana yuguruye umutima n'amatwi ikugura no gutahura tugashobora gutahura ivyo ivuga kandi nishimwe kubona yaravuganye natwe ihabwa ishobora kandi nishimwe kuba yaravuganye natwe mu ino minsi yacu imbere yuko dusengana ashaka gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cy'indwi kumbure duhere ku murongo wa 12 umwami wacu aravuga mu gihe ciwe kandi aya majambo ndizera n'umutima wanje wose aracyari mazima no muri kino gihe cyacu no mu minsi yacu hano umwami wacu aravuga guhera ku murongo wa 12 mu gice cy'indwi murongo wa 12 ngo nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe kuko ivyo ari vyagezwe n'ivyabavugishijwe n'Imana murongo wa 13 muce mu irembo rifunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo arivyo bijana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi
hineingehen eng ist dagegen die
porte ariko irembo rifunganye ninzira ntoyi nivyo bija mu bugingo kandi abahabona nibake
hütet euch
mungu wa 5 mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi muzobamenyera kuvyo bama mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu mungu wa 12 nuko igiti ciza cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi n'umunani igiti ciza ntigishobora kwama ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza murongo wa 19 igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro murongo 2 nuko muzobamenyera kuvyo bama murongo 21 umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atarukora ukugomba kwa atarukora ivyo data wo mu ijuru agomba benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami bazombwira kuri wa munsi ngo mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramwe mirongo ine na kane uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare isegenya iragwa inkukura iratwaza igihuhuta kirahuhuta bisurira kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare mirongo ine na gatandatu ariko uwumva ayo majambo yanjye wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi mirongo irindwi isegenya iragwa inkukura iratwaza igihuhuta kirahuhuta bisurira kuri ya nzu irasenyuka kandi isenyerana ryayo riba irikomeye mirongo irindwi n'umunani Yesu arangije ayo majambo yose ishengero litangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. N'amajambo meza y'agaciro, amajambo meza kandi yera y'agaciro. Ariko nibaza yuko tutakeneye kwiga turatangara twumvise amajambo nk'ayo ngo tubabare canke turakare, ariko gusa ko umwami ashaka yuko adushakira neza. Umwami adushakira neza muri kiriya gihe. Umwami yashaka kugira neza abantu biwe, no mu minsi yacu ashaka kutugirira neza. Nibaza yuko twari dukwiye guhagarara hano turabe iryungane kurindi, kugira ngo dushire ibintu mu muco, tugire ikintu tuvuga kuri bino bintu. Ariko ibyo birakwiye, aya majambo nadukangure mwemu w'Imana ayaduhishurire, kugira ngo dutege amatwi twumve neza no mu minsi yacu ibintu, cyane cyane mu minsi yacu ibi bintu byabaye ibintu bikomeye cyane kuri jewe. Ngo mwirinda ku murongo wa 15 ngo mwirinda abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Umurongo wa 15 turashobora kuvuga ibintu byinshi, kandi turashobora kuvuga tuti amajambo y'umwami wacu arashika mbere no mu bintu bito bito nayukuri. Nta kindi wovuga atari amen kuri buri jambo, canke buri jambo baheje gusoma buri jambo, kuko turabona yuko ivyo umwami wacu yavuze vyose biriko birashika neza cyane. Bendata n'abashiki bacu, twashitse muri iyo minsi, mwene iyo minsi. Ese icoma amaso yacu akuguruka? Ese icoma tukagira amaso n'imitima yuguruye, yugurutse, kugira ngo tube abantu bagavye, ntitujanwe n'ibitubabaza canke ibibaye iruhande yacu vyose, ariko dutege amatwi ijambo ryayo ryonyene. Ibyo bidodushikana ku ntumbero, izo turonga dushikane ku ntumbero. Uko niko dushimira Imana kubwa kino gitondo. Ndibaza yuko imbere yuko tubandanya twumva ijambo ry'Imana biciye kuri mwene Data mukundwa, mwene Data Frank. Reka duhaguruke dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa turagushimiye vuye ku mutima, no muri kano kanya muri kino gitondo, kubona utwemereye gusubira gukoranira gukorana hamwe hano mu izina ryawe ryiza kandi ry'igiciro rya Yesu. Mwami turagushimiye kubw'amajambo y'ubugingo watubwiye, turagushimiye kubw'ibyabaye ejo ku mugoroba, turagushimiye kwa kino gitondo, turagushimiye kuvyo waduhaye n'ibizokomeza kuduha. Mwami udufitiye amajambo y'ubugingo. Mwami waravuze uti nico gituma ati uwumva amajambo yanje akayakora akayashyira mu bikorwa asa n'umuntu w'ubwenge. Mwami ntiturenge twumva amajambo yawe gusa, ariko dushobore gukora nk'uko amajambo yawe avuga, tuyashyire mu ngiro. Mwami mfasha, dufashe twese mwami muri kino gihe cya nyuma, muri ino minota ya nyuma, kugira ngo dushobore kubaka ku rutare rugororotse. Ewe mwami ntidutwarwe n'isegenya. Ewe mwami ibihusi n'ivyahuta, inzuzi nizasuriranya, imiyaga niyahuhuta, tugume muri wewe mwami. Mwami tugume duhagaze muri wewe. Mwami turazi yuko dushobora guhagarara kiretse dushinze imizi ku majambo yawe. Mwami turagusavye, turakomeza kugusaba kugira ngo ukomeze kuduheza mu kino gitondo, kandi uvugane natwe biciye mu ijambo ryawe, kandi uciye kuri mwemu wawe mwiza. Mwami ndagusavye wongere intege mwene Data, utwongere intege natwe twebwe tugiye kumviriza Mana. Nitugirire imbabazi twese, kandi ube hafi yacu twese mwami. Turaguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen, amen. umwami wacu ashimwe kubw'amahirwe twongeye kuronka yo gushobora kongera kuba hano kugira ngo dushobore gusenga duhimbaze kandi duhe amashimwe Imana ayikwiye kubw'ibyo yakoze. Murazi yuko tutaza hano dufise integuro runaka twakoze ariko ko dushaka kwemera kuba munsi y'uburongozi bwa mwemu maze tube mu nteguro ikomeye y'Imana nk'uko vyagenze ku bakozi b'Imana n'abavugishwa nayo nk'uko vyamye bigenda ku bantu b'Imana bose. Dushaka gukorera umwami mu kugororoka ashobore guhabwa ibyo afitiye uburenganzira. Dushaka kumukorera mu kugororoka, niyashikira ku ntumbero yiwe natwe tuzoshikira ku ntumbero yacu. Nitwayikorera mu kugororoka na izo dukorera ibigororotse. Akenshi turarondera ukugororoka kwacu bwite ariko ntitukuronke n'Imana yonye ntikuronke, ariko dushoboye kwemerera Imana ngo iduhishure ugomba kwayo kandi ikadutuma tugushyira mu ngiro muri icyo gihe iba ishikiriye ibyo ishaka kandi ironse ibyo ishaka, nako turaronka ibyo dushaka vyose. Bakundwa, ejo kumugoroba twararimbuye ku ijambo ry'agaciro ry'Imana kandi twaranezerewe kubona umwami atari kabwira abandi gusa ariko yari kabwira natwe ubwacu. Kwitariki ibwira abandi gusa ariko yari kubwira natwe ubwacu, suko yari ifite ijambo ibwira abandi gusa ahubwo hari n'ibyo yashaka kutwibutsa natwe ibyashaka kutumenyesha nk'uko yakoranye n'abantu bayo kera niko iri gukorana n'abantu bayo muri kino gihe nk'uko yavuganye n'abandi kandi kishura abandi kera iriko irabikora muri kino gihe. Abantu bashobora guhinduka, ibihe bigahinduka, imikorere igahinduka, ariko Imana n'ijambo ryayo vyo ntibihinduka, bihoraho gushika mu guhoraho. Nasomye mu butumwa bwo kuyinga uheze ubutumwa bwavuzwe n'umwigisha w'Tübingen, ukuntu ujya mugabo yavuze ukuntu Imana ifise ijambo ryavugishijwe n'ukuntu yavuze yishimikiza Yohana. Leka ndabisome nk'uko nabibonye, nabisomye kubatari ngaho ejo kumugoroba. Aravuga hano ngo ubuzima bw'ujya mwana Yohana bwari munsi y'ibyavugishijwe, hariho ibyavugishijwe byamuraba ijambo ryavugishijwe. Hobariyo ikintu gisa nico kiri kuri jewe nanje, mbega ubuzima bwanje nabwo buri munsi y'ivyavugishijwe, buri munsi y'ijambo ry'Imana. Muri ico gihe rero niba ruko bimeze twokora vyose kugira ngo rino jambo ry'Imana rishobore gushitswa muri jewe, nokora vyose kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushitswa muri jewe. Birumvikana ko muri ico gihe ubuzima bwanje bwogira intumbero ikomeye. Bakundwa, turashobora kubana dusoma bimwe mu byo yavuze muri buno butumwa. Arabandanya akavuga ati, mbega hoba hariho hejuru ubuzima bwanje ijambo ryavugishijwe ribwirizwa gushitswa. Arabandanya akavuga ngo ngira mare akanya ncecetse niyumvira kuri icyo kibazo mu gakerere. Hanyuma yaciye asenga aravuga ngo, Mana, nimba hariho ijambo ryavugishijwe riraba ubuzima bwanje, nimba ufise ijambo ringenewe je ubwanje, nurinyumvishe ndabigusavye. Reka mbandanye nsome. Uvugishwa n'Imana avuga ijambo ry'Imana mu minsi arimwo uno munsi no mu minsi izoza. None iryo jambo abarivuze rivuye hehe? Arishurirwa n'Imana. Birashoboka ko ari umuntu yavuze nk'ibinyene, umugabo yavugiye hariya nawe akabivugira hano. Biashara kuvuka hagati yacu wimugaba tabana ujya mugaba rabane akavuga ngo haramajambo yavugishijwe no kubgacu turashobora kuyumva muri bibilia canke igihe ubutumwa buri ko buravugwa nkuko tubimenyereye ariko ijambo wewe wagenewe ijambo ryavugishijwe rigenewe ubuzima bwawe ni wewe ubwirizwa kuryumva wewe wenyine nta numwe ari kumvira nta numwe asemerera ari kubwira nta uri kuzanira nta uri guterera ngo niwakire gushobora gutega ugutwi amajambo y'Imana nkuko tumenyereye kuyumva ivyo birashobora kudufasha ariko utegerezwa kumva ijambo ryawe rikugenewe muri kino gihe ijambo ry'Imana rikugenewe muri kino gihe bakundwa ntidukeneye gusoma ibirenze bireka dusome gusa aya majambo nyene ya nyuma ariko ndigondondera ijambo ryavugishwe ringenewe ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanje ntegerezwa kuribona nkaryibonera nkarironka mbe ndagiteguriye maze igihe ndaryumvise ntegerezwa kureka rikaba iry'ukuri nkaryumvira nkarikurikira kandi nkajana naryo. Aya ni amajambo y'umuntu yavugiye ubutumwa ku nsamirizi Zidvestfunk yigishije aciye bugufi yayigishije aciye bugufi kuyinga uheze mu gatondo umwigisha yigisha Tübingen. Twebwe twatahuye ibyari byo muri kino gihe ntidushimira Imana uko bikwiye hareze igihe narabwiye mwe ndatumwe ndamubwira nti nimba twaratahuye ko Imana yaduhishuriye manu yanyegejwe muri icyo gihe rero si ukugira ngo tube turabiharira ko ariko nuko dushobora kwicara ku meza y'Imana maze tukarya iyo manu yanyegejwe ivyo bifungurwa vyo bw'imwemu kandi dushobore kubishimira Imana. Narashoboye kuvuga ejo ku mugoroba ndavuga nti mu buryo bw'umubiri nta na rimwe tujya ku meza ngo tubure gushima tugiye gufungura gutyo rero twabwirizwa gushimira Imana na cyane cyane mu buryo bw'imwemu iyo dushoboye kwicara ku meza y'Imana kugira ngo turye ibifungurwa bitari bwigere bija ku meza y'Imana mu kindi gihe na rimwe n'amahirwe adasanzwe twahawe n'Imana ibintu bitari bitekanijwe cyangwa reka mvuge bitigeze bikogwa mu bindi bihe byabayeho byari bikwiye ko ndabirimbura ko gatoyi ibyo bintu mu nkuru za kahise z'agakiza ijambo ry'Imana ryarashizwe hejuru y'abantu hejuru y'amahanga ryavugwa ku mahanga ku bihugu ryavugwa ku bavugishwa n'Imana kuri Isirayeli no ku ishengero muri gihe ijambo ry'Imana iyo ribwiye umuntu ikintu ribwiye ihanga cyangwa ribwiye ishengero runaka umwami yabashaka kwishura kandi yari hishura nyene ijambo ry'Imana ryamye rikurikirwa n'ibintu by'indenga kamere biva ku Mana nta na rimwe Imana yamye ivugira mu muyigeze ivugira mu muyaga buri ijambo ry'Imana ryose ni ry'ukuri kandi ibyo yasezeranye byose yarabikoze twarabonye ko Maria nawe nyene yashizwe yashyigwa munsi y'ijambo ryavugishijwe muvugishwa n'Imana Yesaya haranditswe gushwe no munsi Yesaya igice cy'indwi umurongo wa 14 ngo inkumi izosaminda ibyara umwana w'umuhungu izokwita Emmanuel ubwo nyene iryo jambo ryacitse ukuri kandi ryarashitse kandi umuntu iryo jambo ry'isezerano umuntu iryo jambo ryavugishijwe ribwirizwa gushika biciye muri we abashizwe munsi y'iryo jambo ry'Imana biba byavuzwe bivuye mu ijuru, byari byamaze gutungana bimeze neza kuri Mariya. Aravuga muri Luka igice cya mbere 3:8 ati ehe ndumugura n'umwami Imana bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Munyuma Zakariya niwe yagenderewe n'umumarayika w'Uhoraho, ubwo nyine ubugingo ubuzima bwe buca bushigwa munsi y'ijambo ryavugishijwe, kuko nibyo byari byanditswe gushika icyo gihe, niko byari byanditswe ngo hazobaho ijwi ry'usemerera mu Bugaragwa. Isaya 43. Ubwo nyine Imana yaciye itangura gukora, Abisirayeli barakoranye hamwe nk'uko bahora babikora, nk'uko wari umugenzo kuko barakoranira hamwe. Ariko Imana yacitangura gukora ikintu cy'indengakamere mu gihe igikorane cyari ko kiraba uko bisanzwe, kuko igihe cyari kigeze kandi vyari bishitse nyene. Turashobora kenshi kwibaza ko dukorana buri mwaka, tugakoranira hamwe, tukaguma dukoranira hamwe, kandi birashika iciyumviro kikatuzamo kivuga ngo ni ryari hazogira ikintu gikoreka, kandi tukaba tudafise ibyizigiro byinshi muri twebwe nk'uko byabwirizwa kuba. Nyamara ivyo birashika iyo isaha y'Imana ishitse. Zakariya ntiyarazi ivyo yaragiye guhabwa bivuye ku Mana n'ivyo yaragiye gucamwo. Yarosheje imibavu nk'uko ivyagizwe vyavuga, hanyuma igihe yari karosa imibavu acabona ubwo nyene umumarayika ahagaze iburyo bw'igicaniro c'ibimazi, hanyuma amubwira ano majambo kandi amuha isezerano yuko azovyara Yohani Umubatizi. None ivyo vyari biki? Vyari ibintu bibaye bukwi na bukwi, ibintu vy'indengakamere vy'Imana mu gihe hariko haraba igikorane nk'uko bisanzwe. Ntidukeneye kurinda turita kuruta tare ngo twigore birenze kugira ngo hagire ikintu Imana ikora, ahubwo tugume hamwe dutekane aho tugeza, tureke Imana iyo nyene ikore gushikaho bihimbara kugira icikoze. Uyo muntu Zakariya ntiyinjiye mu rusengero nk'umuntu ari mu bikino, ubupfindo bwari bwamuguyeho kandi byari byagenze neza. Iyo ubupfindo bw'Imana butuguye ko budukoze ko bukatugwa ko mu buryo bwiza nyene nk'uko byage, turashobora kuja mu gikorano uko bisanzwe, maze dushitseyo tugaca twumva ijwi ry'Imana yacu, umwami agaca twishurira. Niko byagenze igihe cyari gishitse umwami ngo yigaragaze kandi aze yambaye umubiri w'inyama, aze yambaye umubiri. Ari murazi iyo isaha y'Imana ishitse mbere, n'ukutizera umuntu aba afise muri icyo gihe ntigushobora kubuza Imana gushitsa icyo ishaka gukora. Murazi yuko Zakariya yari atangaye cyane kandi ko abonye ibyo bintu yaratangaye, aravuga ati ivyo none bizoshoboka gute? Umumarayika Gaburiyeli aramubwira ati kuko utizeye ko bishoboka, ko utavyize nico gituma ururimi rwawe ruzogobwa. Ariko none umugambi w'Imana ugira ngo wabaye ikiragi waragobwe ururimi, ugira ivyo byarabereye intamba mu mugambi w'Imana. Oya, amezi 9 aheze Yohana yaravutse kandi ijambo ry'umwami ryarashitse. Ukutizera guhagarika nyene ko nyene ugufise nyene niwe guhagarika, ariko Imana ikomeza itera imbere mu majambo yayo, kandi tubwirizwa kubona uko ibintu biri. Nivyo Imana yarashize ishengero ryose munsi y'ijambo ryavugishijwe, na cyane cyane muri iki gihe turimwo. Twaravuze kenshi kandi twarumvise ko turi mu gihe cavugishijwe. Igihe ujya mwigisha Whitbingen yavuga kukuntu Imana ifise ubutumwa bwavugishijwe kandi agahagarara umwanya muto akavuga ngo ewe Mana ngo menyesha ubwo butumwa bwavugishijwe bungenewe. Twe turavuga tuti ego kandi tukavuga tuti amene kuri ivyo kandi Imana niyishuri isengesho giwe kandi heze ivugane na uwo mugabo. Twebwe nituri hano nk'abantu banegura cyangwa bacimanza ariko turi hano nk'abantu bagiri ubuntu imbere y'Imana kandi dushaka yuko twese cyangwa rekamvuge nti abenshi bashoboka yuko twifuza yuko bashobora gushika kukumenya ukuri ariko imbere yuko twumva ubutumwa bwavugishwe n'ijambo rigenewe ishengero dutegerezwa kumenya intumwa iyariyo imbere yuko dushobora kwemera ubutumwa warungikana ubutumwa uwariwe kandi nimba ari ubutumwa bwavugishijwe tubwirizwa kumenya uwo Imana yacishemo kugira ngo ibuturungikire n'ukuntu iryo bango ry'ubukozi ryavugishijwe ryashikijwe. Turi mu gihe aho ibintu byinshi cyangwa abantu bifata nk'abavugishwa cyangwa biri mu buryo bw'ibyavugishijwe rero ibyo niko byari bimeze no mu gihe cya Bibiliya. Abana b'abavugishwa barakoranira hamwe bagasenga gushika aho bafatwa n'ibishobisho by'ubuvugishwa. Ariko ibyo sivyo twe turavuga uno munsi, twe ntituriko turavuga amakanguro ya kino gihe abantu binjira mu bintu nkuko mwene Abrahamu we abivuga aravuga ngo inkumi z'ibijuju nizo ziba zigiye kurondera ngo amavuta ya mwemu muri ivyo bintu by'ibishobisho by'amakanguro. Kandi ibyo abantu bariko barita ikanguro rikomeye ivyo sikindi ahubwo ni ba bantu benshi ni vya bijuju bigiye kurondera amavuta kuko bo nabo nyene barazi yuko hari amasezerano yatanzwe kubw'umukwe bw'umwagazi w'intama kubw'amazima n'umukwe w'intama ariko inzira y'Imana ntigera ica iruhande y'ijambo ry'Imana ahubwo ishengero ryose ryumvira ijambo ry'Imana. Ibintu ntibigenda uko umuntu abishaka ariko bigenda bitarenze imbibe z'ijambo ry'Imana, ntibirenga imbibe z'ijambo ry'Imana. Kubera ko twamenye rero ivyo, turashimira Imana kubona yaratwemereye kumenya ubutumwa bwagenewe kino gihe, kubona dushobora kumva ijambo twagenewe ubwo n'ubuntu. Ariko reka ndababwire nk'uko Mariya yumvise ijambo kandi bikaba byari bifatanye n'intumbero y'Imana, ibyo nabyo bikaba byari uko ijambo ry'isezerano ryabwirizwa kwambara umubiri kandi nk'uko kuri Yohana no mu ishengero ryo mu isezerano rishasha ni nako nyine bimeze kuri twebwe uno munsi. Ijambo ryavugishwe ry'Imana libwira ishengero kugira ngo rigaragaze intumbero y'Imana, umugambi w'Imana kubwa kino gihe kugira ngo ushobore kuja ahabona, kuko ijambo ntirigaruka ubusa, rirashitsa buri gihe icatumye lirungikwa. Igihe cy'ukuza kwa mbere k'umwami wacu, abenshi barahagurutse maze bigira nk'aho ari umwami yaje, bigira nk'aho umengo n'umwami yaje. Umwe muri bo yari yikwegeye k'abantu amajyana ne mu bugaragwa maze yigira umuntu akomeye, ariko ayo makosa yose ntiyabujije imana kwikora ibigororotse hagati muri bajya abantu bashobora kurindira ko igihe cy'imana gishika kandi nako bizogenda muri kino gihe none ibisho bimaze iki bibiliya iravuga ngo bariko bararibwa bakuriwe ariko bageze kuvyara bavyaye umuyaga Yesaya 46:18 nimusomwe uvuga ijwi n'Imana Yesaya bariko bararibwa bakuriwe ariko hageze kuvyara bavyaye umuyaga ariko igihe Maria we igihe yavyara yavyaye umwana w'isumba vyose ijambo ryambaye umubiri ijambo yambaye umubiri abana natwe igihe Yohana yavuka yari integuza yari uvugishwa nuho n'Imana eskuna ari byiza abo uko ari babiri basa n'abatanguriye gukora rimwe kandi baziye rimwe basa n'abaziye rimwe ijambo n'uwavugishwa n'Imana hanyuma turabibona ku iherezo igihe cy'umubatizo ijambo ryamye riza kubavugishwa n'Imana umwami yaravuze mu isono rya kera ryose ngo ijambo ryamye riza kubavugishwa n'Imana aravuga ati oya sinshaka kukubatiza birakwiye ko ahubwo ko ari wumbatiza maze Yesu umwami wacu aramubwira ati atereka tubikore gutya kuko bikwiye yuko dushitsa ukugororoka kose bakundwa mu bwami bw'Imana vyose Imana irafite uko yabitondetse vyose bigenda nkuko byatekanijwe reka ngire ndabivuge nta nkeka ndabivuga nkuko nabivuze cyo kumugoroba nta narimwe turigera twumva havugwa yuko ngo Imana ngo yaje hakiri kare ngo canke ngo yaje mwicerewe Imana ntirabisaha yawe canke isaha yanje niraba ikiranga minsi cy'abaroma cyangwa ikiranga minsi cy'abayuda cyangwa ikiranga minsi cyawe cyangwa ikiranga minsi cyanjye kugira ngo imenye igihe oya Imana ibona neza ibihe kuva mu guhoraho gushika mu guhoraho iravuga iti ivyo nagabiye bizoshika Yesaya 46:10 kandi si icyubahiro cyanjye sinzogiha ibigirwa mana 11 ngo nduhoraho akora ibyo byose Yesaya 46:11 kandi turizera yuko ariko uhoraho ari gushika n'uyu munsi hariho ibintu byinshi biri ko biraba kuri nosi ariko ibindi byose twe tuzobona ari bito kandi tuzobona ko atacyo bimaze mu gihe twoshobora kuba turi muri bajya abantu Imana iza ikagira icyo ikoze kandi twarabivuze kuva kera twebwe ikituragishinga ntituragishinga ishinga n'ivyo abantu bakora cyangwa ivyo amadayimoni akora ahubwo turagishinga gusa n'ivyo Imana irikirakora hagati mu bantu bayo muri kino gihe kandi bihuje n'ijambo ryayo Imana irikirakora hagati y'abantu bayo bihuje n'ijambo ryayo dushaka kubigira ko umugabane rwose Zakariya arahagaze hafi y'igicaniro cy'ibimazi cyo koswa nta kindi kintu yari azi ntiyashobora no kwicura ibyari bigiye kuba ubwo nyene hacha hakoreka ikintu yaciye yumva ijwi acha bona ikintu kimeze nk'igitutu kandi nabishimangiye ko Zurich cyari ikimazi mu gihe ishengero ryose ryari riko rirasenga riri imbere y'Imana imbere y'inyonga z'Imana kandi umwotsi wa ciduga werekanye yuko amasengesho yabera ari karaduga gana Imana agana ku ntebe yayo nico gituma kandi havugwa gushika mu byahishure Yohana amasengesho yabera aduga nkuko bose imibavu imbere y'intebe y'imbabazi z'Imana intebe y'imbabazi y'Imana ivyo byari biki Imana yari yishuye amasengesho igihe cyo gushitswa kw'ijambo ryayo cyari gishitse. Yohana yari munsi y'ijambo ryavugishijwe ridasanzwe, kandi ubutumwa yari karavuga bwari ubutumwa bwavugishijwe budasanzwe kubw'ubwami bw'Imana muri icyo gihe. Kandi abizeye bose ubutumwa yavuze baratsindanishirijwe imbere y'Imana, kandi barategurwa muri bo kubwa Kristo umukiza wabo. Ubwo butumwa bwari butandukanye n'ivyo Zakariya yari karakora mu rusengero. Igihe gishasha, ikindi gihe gishasha cyari gitanguye. Isezerano rya kera ryari ryinjiye mu isezerano rishasha. Hari hashizweho ikiraro hagati y'ibyagezwe n'ubuntu, kandi turabona ko byanditswe muri Luka 16 umurongo 16 ngo ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana byabayeho gushika kuri Yohana. Kuva icyo gihe ubwami bw'Imana burigishwa, kandi umuntu wese akabubandanira mu kubwinjiramwo. Ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana byabayeho gushika kuri Yohana. Iyo ubwami bw'Imana buje, ntidushobora kurera amaboko, ariko tubwirizwa gufatwa n'Imana, tugakora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kuba mu byo Imana irikirakora. Bakundwa, abantu bene abo bantu ntibigeze babasinda bibazwa. Reka twibaze kuri uwo muntu Simeyoni yari arindiriye nawe nyine guhumurizwa kwa Abisirayeli, ukuza kwa Mesiya, kandi yaronse ijambo ryavugishijwe, kandi iryo jambo ryavugishijwe ryari ngo ntuzopfa utabonye Kristo Mesiya. Ujya mugabo yagumije rijya jambo gushika umunsi yaboneye iryo jambo rishitse imbere y'amaso yiwe. Yaciye afata ujya mwana Yesu mu maboko yiwe, maze aravuga ati, Uhoraho, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wasezeranye, kuko amaso yanje abonye agakiza k'Imana. Ibyo biratwereka aho mwemu w'Imana arongorera abantu bahawe mu mitima yabo ijambo ry'isezerano, ijambo ryavugishijwe ry'Imana mu gihe cyabo. Ntibarongorwa bagenda mu bugaragwa, ntibiruka bajya inyuma y'umuntu uwo ari we wese, ariko barongorerwa kuri Kristo, kandi bakabona ijambo ryambaye umubiri. Ego, barabona ugushitswa kw'ivyo Imana yasezeranye. Hariho kandi umutamakazi yitwa Ana mu rusengero, kandi haravugwa yuko nawe nyene yararindiriye uguhumurizwa kwa Abisirayeli. Ubwo nyene mwemu w'Imana yaciaza kuri we, hanyuma cabwira abari bahagaze aho hantu bose. Bakundwa, ntiyaremesheje inama, ariko nk'uko byagenze kuri Mariya, igihe mwemu w'Imana yaza kuri Mariya, nta muntu yaciye agenda ngo amubwire ngo bamukoraniye hano ngo uno munsi nashaka kuremesha akanama, nimunkundire ngire icyo mvuze ndabikore. Ivyo narangwe tubisanga mu ijambo ry'Imana, haravugwa ngaha muri Luka igice cya mbere 45 46, haravuga ngo 45 haravuga ngo Mariya aravuga ngo ati, ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje utazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. 48 ngo kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo, kandi uhereye none abibihe byose bazonyita umuhigwe, kuko iyo ubushobozi nkore bikomeye kandi izina ryayo ni gera mbega bwari ubutumwa ariko aravuga oya yaramashimwe yava mu mutima wiwe kuko isezerano ryari rije kuri we kandi yari yaragize umugabane ku byo imana yari kirakora muri icyo gihe nkuko mwenda bakunda nkuko mwenda Rusia yavuze mu kanya gaheze ntacyo dupfa n'umuntu n'umwe ariko niba tubwirizwa kubaza kubwira abantu ngo basenge niba tubwiza kubwira abantu ngo basenge cyangwa bashime sinzi nimba mwe mu Imana yarashoboye guhishura umwe wese ibyo ari byo by'ukuri muri kino gihe muri kino gihe muri kino gihe mbega twoba tugitakamba abantu ngo tubasabe ngo bashime basenge bashimire Imana niba mwe mu Imana ari kuri twebwe nkuko yari kuri Maria nkuko yari kuri Zakaria nkuko yari Simeoni nkuko yari kuri Ana nkuko yari kubana b'Imana bose niba tuzi nkuko nabo bari babizi ibyavugishijwe muri Bibiliya mu gihe cacu muri icyo gihe nta ntumwa zirigwara dusaba ngo dusenge tugire isengesho tukora dusha twibagira ibindi bintu ubundi buryo bwose abantu basengamwo ibyo bigaca byiburuka mu bivuye bwina mu mitima yacu hanyuma tugaca guhanga amaso ibyo Imana yakoze muri kino gihe aho niho ushobora kumenya niba abantu bavyumva by'ukuri cyangwa batavyumva mu bisanzwe iyo abantu bariko barasenga haheje kuvuga ubutumwa bariko bagaca basengera ibintu tigeze bivugwa mu bwo butumwa emwe ibyo bisigura yuko bari bicaye mu ntebe gusa ariko ko amatwi yabo cyangwa ibyumviro byabo byo byarahandi hantu aha turabona isengesho ryo muri Bibiliya mu gihe ijambo ryavugishijwe ryariko rirashyashika muri Isirayeli bakundwa mbega ntidufise ibyavugishwe muri Bibiliya bigenewe iminsi y'iherezo bigenewe iherezo ry'ibihe mbega Imana ntiyavuze yuko imbere yuko wa munsi uhambaye uhoraho ushika kwizorungwika Eliya uvugishwa nayo kugira ngo ashire mu buryo ibintu byose abishire mu buryo ibintu byose abishire mu buryo kandi Mariko 19:12 kandi mba twaratahwe kandi tukamenya ivyo bintu mu kwizera muri ico gihe rero amasengesho yacu azogenda tumbereye ugushitswa kw'ivyo byavugishwe muri Bibiliya ntazoca iruhande yavyo uca iruhande y'ugushitwa kw'ibyavugishwe muri Bibiliya abaciye iruhande wenye n'abaciye iruhande kandi uca iruhande y'ibyavugishijwe iyo ariko arasenga kumbure ko yamaze kubihusha ivyo nivyo dufatirako abo bose basenze kiriya gihe bafashe ibyari ko biraba mu bwami bw'Imana abari byo bashira mu gushima kwabo no guhimbaza kwabo aho niho hahagaze itandukaniro rinini cyane hagati yanyu n'abandi abandi bo umwami yaravuga muri Mariko igice cy'indwi umurongo w'indwi akavuga ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu gutyo rero mwacye muhindura ubusa ijambo ry'Imana hanyuma umwami wacu aravuga mu twambwiza ngo bwanditswe na Yohana igice cya 4:24 Yohana 4:24 ngo Imana irondera abayisengera mu mwemu no mukuri Maria yasengeye mu mwemu Zakaria yasenze mu mwemu Simeoni yasengeye mu mwemu Ana yasengeye mu mwemu bose basengeye mu mwemu none byari biki ujya mwe mu Imana nyene yatumye ijambo ujya mwe mu Imana nyene yatumye ijambo ryambara umubiri kandi akarishitsa yari kuri abo bose babonye ivyo bintu biriko birashika kwari kwiyunga hagati y'Imana n'abantu bayo mu gihe ibyavugishwa muri Bibiliya biriko birashika hagati yabo ni nako biriko biragenda muri kino gihe biragaragara yuko turi abantu bagenda buke buke ko tudakorwa ko muri twebwe nkuko byategerezwa kuba kugira ngo dushimire umwami n'imitima yacu yose kubw'ivyo yakoze. Ndibaza yuko twabwirizwa gukoresha umwanya dufise uyu munsi kugira ngo duhimbaze Imana, kugira ngo tuyihe icyubahiro. Mbega twari iki kugira ngo ishobore kugira icyo ivuganye natwe? Mbega twari iki kugira ngo dushobore kubaho muri kino gihe aho ivyavugishwe muri Bibiliya biriko birashika? Mbere naho abandi bose baraba muri kahise bagaca bavuga ngo ngwivyo ngo nivyo Imana yakoze ngo mu minsi ya Mose, ngo nivyo Imana yakoze mu minsi ya Aburahamu, ngo nivyo Imana yakoze mu minsi ya Noa. Twebwe turashobora kuvuga duciye bugufi tukavuga tu nivyo Imana irikirakora muri kino gihe bihuje n'ijambo ryayo mu bantu bayo, kandi abo bose baza bari munsi gusigwa kwa mwe muyera umwe yari kubavugishwa n'Imana, uwo biciye muri we Imana yashoboye kuvuga mu bihe vya kera, bazoshima kandi baheshe icubahira Imana bari munsi iyo mwe munyene, kandi batere baje imbere mu kwizera atawo bahagarika. Amasengesho yacu ategerezwa kuduga agana Imana, aduga agana ku Mana ryari? Iyo igihe gishitse, igihe cyo gushitswa ku isezerano ry'Imana ryagenewe kino gihe, ryagenewe buri gihe. Bakundwa, nako bimeze muri kino gihe, nitukiri mu ntango y'igihe cy'iherezo, ahubwo turi ku iherezo ry'ibihe by'iherezo. Imana yaravuze, Imana yarashikije, kandi Imana irabandanya ibikora. Twebwe twagiriwe amahirwe yo gushobora kubona ivyo twashaka kubigira kumugabane ushitse. Dusabe Imana ivuye mu mitima yacu yose, tubibwiye tuti mwami mpa ijambo ringenewe ryanje, ringenewe ijambo ryavugishijwe, iryo wageneye abantu bawe, iryo wageneye ishengero ryawe muri kino gihe. Umwe wese arashobora gusubiramwo ivyanditswe incuro indwi mu vyahishuro hari igice ca 2 n'igice ca 3. Haravuga ngo uri no gutwi niyumve icyo mwemu abwira ishengero. Ariko Imana ntirondera abantu basubiramwo ivyo, Imana irondera abantu ishobora kubwira, ishobora kuvugana nabo mu by'ukuri bagashyira ku mutima ivyo mwemu abwira amashengero. Kandi turazi ko mwemu yamya avuga aciye mu kanwa kabajya bari barabigenewe kandi baratoranirijwe icyo kintu. Bakundwa, reka nsozere mvuga nti mwenda Abrahamu yarashoboye kuvuga ingene umumarayika w'Uhoraho yaje ahari muri Rusama 1786 akamubwira ati narungitswe mvuye mu nyonga z'Imana kugira ngo nguhe lino bango ry'ubukozi ugire ivyo utumwe. Mareka Gabriel yabwiye ivyo bintu nyene Zakariya aramubwira ati mpagaze imbere y'inyonga z'Imana. Luka igicambere 19 ivyo byari biki, niba mushaka kubisoma muri Luka igicambere. Uwo mareka Gabriel yaciye ahagarara hagati na hagati mu murongo wavugishwa n'Imana Maraki, acavuga igice ca mbere cujya murongo. Uyo murongo icyo gice nacyo cyarabi ibango ry'ubukozi rya Yohana, ntiyigeze avuga igice cya kabiri cy'ujya murongo, kuko icyo gice cy'uwo murongo cyarabi iherezo ry'igihe cy'ubuntu. Biranditswe muri Luka igice cya mbere murongo wa 16 ngo kandi ngo azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. 17 ngo azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'imwe mu Eliya n'ubushobozi bwiwe ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana. Aho niho hagarukira igisomwa cyo mu isezerano rya kera usanga mu ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Malaki. Hanyuma marayika Gaburiyeli arabandanya ngo n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi ategurira umwami Imana ubwoko buroranye. Nubwo 18 Zakariya abaza umumarayika ati ivyo nzovyerekwa n'iki ko ndumutama n'umugore wanje akabageze mu zabukuru. Twese turazi izo nkuru, turazizi ku mutwe, ariko birakwiye ko tubimenya bikinjira ibwina muri twebwe. Hari abantu benshi mu bantu b'Imana bazi ijambo ry'Imana ku mutwe, ariko ni bake barimenye gikinjira ibwina muri bo, maze ijambo rigashobora kugira icyo rikoze mu mitima yabo no mu bugingo bwabo. Nubwo yari afite ukutizera, yabwiwe ibikurikira ku murongo wa 20 ngo umve uragobwa ururimi kandi uzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizobera ko kukutemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo. Yari azi neza ko iryo sezerano ryari isezerano ry'Imana, isezerano riri mu ijambo. Igihe ibyavugishijwe muri Bibiliya byabwirizwa kugaragara cyari gishitse, kandi ibyo yavuze byari bihuje n'ijambo ry'Imana. Bakundwa, ibyo bintu nyine biriko biraba mu gihe turimwo ubu. Sumuntu uwariwe wese aza afise integuro iyariyo yose, ariko n'umuntu yarungitswe n'Imana afise ubutumwa buvuye ku Mana kugira ngo ahamagare ubwoko bw'Imana kugira ngo basohoke muri kino gihe. Abo bose bafise amatwi yo kumva ngo bashobore kumva icyo mwemabwira amashengero, bazovyakira n'imitima yabo yose. Kandi ndababwire amajambo y'Imana niyacika ukuri kuzima mu bugingo bwacu, mu buzima bwa mu bugingo bwacu. Icyo gihe isoko rizokwiburuka muri umwe wese muri twebwe kugira ngo yisuke mu bugingo budashira. Ibyo bizohagurutse igikorwa cy'Imana mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje, nk'uko byagenze kuri Mariya, kuri Zekariya, kuri Simeyoni no kuri Ana. Mbere niyo umuntu agerageza gucecekesha bajya abantu, ibyo ntibyari gushoboka. Ndibuka kandi ndibutse ibintu bimwe byabaye igihe abantu baza kuraba umwami wacu, maze bakamubwira bati mbega ntiwumva abo bantu bariko barasemerera, mbega murazi ibyo bariko barasemerera bavuga, bariko bavuga ngo Hoziyana, hahimbazwe uje mu izina ry'Uhoraho. Iryo jambo ryavugishijwe ryari riri mu wavugishwa n'Imana Zakariya, ryanditswe ku gice cy'icyenda. Kandi igihe Mesiya umwami yagira yinjire, iryo jambo ryarashitse. Bari gushobora kuzana amabuye botera buri mwana cyangwa botera abantu bose bariko barasemerera buzi umunezero. Hagati muri byo byose Imana yariteguriye amashimwe, kubera ko abatama bajya basaza bajya bari bafite ukundi kuntu bagenza ibintu bo ntibabimenye, bajya batama ntibabimenye. Imana yacyikoresha akanwa k'abana n'abari kwibere kugira ngo ishobore gushitsa ibyanditswe. Umwami wacu aravuga ngo aba nibaceceka amabuye yo azosemerera. Yari gushobora kuvuga inyuma y'ibyo ngo biranditswe, kandi bibiriko birashika bihuye n'ukwinjira kwanje hano. makundwa ubuzima bwa Yesu bwose kuva kivuka gushika ku mibabaro yiwe urupfu rwiwe uguhambwa kwiwe n'ukuzuka kwiwe n'ukuduga mu ijuru kwiwe byose byari munsi byavugishwe muri Bibiliya. Mbega n'ivyukuri cyangwa si ivyo, nimuvuge amen n'ijwi rinini niba ari ivyukuri. Byose byari munsi byavugishwe muri Bibiliya, byatanguranye na Yesaya igice cy'14 ngo inkumi zosaminda bica birangirana na Zaburi 68:9 ngo Imana iduze mukamo k'umunezero kandi ijanye iminyago. Byose byari byanditswe mu isendo rya kera. Aba ni baceceka amabuye yo yazosemerera. Iyo Maria aza guceceka, iyo Simeyoni aza guceceka, iyo Zakariya aza guceceka, iyo Ana aza guceceka, iyo abana nabo baceceka, iyo bari ku kwibere baceceka, kumbure bo niba barashoboye no kuvuga, ariko barashoboye kuvuga kubera ko igihe cy'Imana cyari kigeze. Bajya batama bo ntibabishaka, ariko abakiri bato barabishoboye. Cyari igihe ijambo ry'Imana ryari rirashika. Kandi ababwire, ni muri kino gihe cy'ibyavugishijwe natwe turimwo. Umwami wacu ashimwe. Izina ry'umwami wacu rishimwe. Amen. Duhaguruke dushimire umwami twese hamwe. Mana yanje, Data twese turagushimiye bivuye ibyira mu mitima yacu muri kino gitondo kubwa ijambo ryawe litananigwa ryavuye mu kanwa kawe kuva mu ntango kandi racyari lizima uno munsi. Mwami, twumvise amajambo yawe, ivyo wavuze mwami, ivyo wamenyekani wamenyesheje abavugishwa nawe mwami, ivyo byarashitse mwami mu bihe byose ewe mwami, gushika no mu minsi yacu mwami, ijambo ryawe liliko rirashika. Haleluya. Turaguhimbaza muri kino gitondo twese hamwe mwami, kandi turaguhesha icyubahiro amashimwe. Turaguhimbaza mwami, kuko ubereye guhimbazwa no gushigwa hejuru mwami. Mwami, icyifuzo cyacu nuko imitima yacu yaka mu muriro nk'umutima wa Ana watse muriro mu rusengero. Yaragiye yumva umuriro waka ku bwa mwemu yera, yarashoboye kuvuga amajambo. Haleluya. Mwami, nuza hagati yacu, nuza mitima yacu Mana, kandi watse umuriro mu mitima yacu kugira ngo dushobore kukayangana mumunezero mwami, dushobore kugukomera amashyi kandi tuguhimbaze nk'uko bibyo gushimisha, atari bihuye n'ibyumviro byacu, atari nk'uko tuvyibaza, ariko nk'uko mwemu wawe abishaka. Yewe mwami, nudufashe kugira ngo ibyo bikoreke muri twebwe twese mwami, imitima yacu yuguruke kugira ngo ushobore kuyuzuza mwami. N'iryo sengesho ryanje kandi icyo cyifuzo cyanje muri kino gitondo, wavuze mu buryo wavuganye natwe mu buryo bw'ubushobozi bice mu ijambo ryawe mwami, kandi turagweje icyubahiro n'amashimwe n'ukumenyekana bibi byawe. Haleluya. Ku izina ryawe ryiza, haleluya.